Iyi ni radio izwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shoti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe na Fidene Yongabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara turasozera ku kiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uwele lero kumakuru yo mkarele kibiyaga binini. Muburundi, mkuru umugambwe Senel, utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko umugambwe wiwe ubura buzwa. Agatondo rwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, gushikiriza amajambo abibugwango. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati ajejwe ibikorwa by'imigambwe amenyesha ko uwo mugambwe utabura buzwa. Eroje uri kaneza niyo nkuru adufitiye.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi wa gendela wanyuanyi muunhara zitanduka anye ugila wa sigurile ukubazo selu kiruguwa matora yu mwaka uimbili na minongibi na gatanu ya bashinga mateka kubeli nhari chogihe zizova kui chuminu munani zija kuri zitanu. Humu gamge senere utavuga mwenu utegezi ya kawaliwa wakuri kie sende devdede uliku utegezi mukiwanza chakabi yu matora yu mbili na minongibili ni watanzwe. Agatongu wa saurongo yeniwe isidu kila kuja kusiguri ya wanyuanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha. Aiko mkuu ya hivuze hae luki gitega kumurugwa mkuu wa politike kuitariki ya chumi na gata andatu abazwa ningendo yokutihanga nyanila imazigi heibo nekeza.
Mwajihe imbiriz wa shingiro ngemele migamge mnyishi. Hakawa imbiriz wa ligengi migamge mirate yisoni kuwa hale wanu wafisingendo yokutihanga nila au watasanji umugamge. Senel umugamge uwemewe na matejeko. Mwotu londela kuwa jiriteka. Harimo nao watu samburi la mapermanaza. Harimo nao watu fungi lugusa. Kukubuka avo, bari mubucha batanzu garibuko.
Mushikanganji ajedun huwa rewa gati ya vugako, ata munga mge ura uzwa. Makteni teresi harisi guye mugigani ilo ya hara menyesha makurukuri wa gata tu, kumurugwa mkuru butu unze bujumbura.
Kibazo kiki wago, basha wagi suka kumushikiranga. Ngutu kwa wabura mtu, ngutu veshe. Kaina wini wago mekutu kwa wabura mtu.
Kwa tuwe na mugango kura wuzu mugango ni mwini kwa tufisa. Makura nilo yu mugango senere na mukewa wao mkuru sende devdede ula selukirwa. Gusa mundi kanosikire enga.
Mundi lanyakuru wa mwazarechi mugango ni kubutejizi. Ndami itu mbire. Mugende mungiri ilu mwinyama wanga mkuru mugango wanyo. Mia mashaka kukura politiche na azani migambi. Zija mfuko mvijukuri na mwumba na heja no hino. Chiganu mpazi nila gahinda. Kuneze kwa yuko abarundi bagore mubuhungiro. Ufisi ubutegetsi na kaga. Reka kuzamura kina ku mubyimba abantu. Barahunze biramaze. Nibisigura ko ari bigwari, nibisigura yuko ari ibijora. Siko biri.
Mushikanganje niteretse arazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagara abanye politike kuzirinda.
Ni hakujya umva abantu bayirwara baracuko. Bari bamaze imisi byumva menga baracukora na kumara ku kunuze. Umunyamugambwe agiye kugirisha inama. Ibi yabesha ngo yababake. Navuga imigabo n'imigambi. Havuka baani. Ukwenji weza mikaruka kaza kutuwe zingorane uvuzi maki kihugu utuze na washashaka kukumea mungu kuiho. Tukasangamene kihugu hakuwa katikotu wabasampu.
Mkuu mugambwe senere mubigani alemesha na garuka akenshi kukibazo uchubu kene bukomeye buhari mulikino kiringo.
Amarundi usana bari mbairavi. Mwumilisha henja no hino mwujihugu wa nubose akatima ni kanama. Uomu huye wese aburoga vugati uvuchene 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 uvuchene. Mugao kande liri vji urundi vika tanga. Imilani za warundi ziko zila liru uvuchene. Uzaumu mbawandi batike sinawa vuga kwata uvuchene muhari. Imichira vika ndugu kutu kwese tukona viduga. Awa tukware ngo na angorani.
Ibi rwasa ntabihuriza ko na president Evariste Ndayishimiye na gato aha iri kaganira n'abanyagihugu bo mu ntara cyankuzo mu buseruko
umuntu akakubwira ukazawumva ariko avuga ku radio ntuze abwira umwe n'igihugu w'imishi ngurumva ngo bukande buratwishe ngo trapfuye n'inzago kuko ngo nta munya mushiha ngo aronka amadolari ngo amajana 425 ku mwaka ngo yapfuye rero ariko murumva ico kico cyo kakuze ngo wicenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayo amadolari ngo amajana 425 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicari ibujumbu wicenda juru. Aya madara la koreshiki. Aba nukwela baba ibigugu kwela ya shetani yo daimoni. Bacha basha kubugugu mga wabdadu kize. abandi bene gihugu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombira uti toka shetani
amatohoza amashyira hamwe mpuza makungu na y'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo SNL bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi ukoberezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'Burundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa n'ubutegetsi kandi ko abayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe eroje urika neza ijwi rya Amerika
Manda ya meza tanda tu ya hawi ingabo z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ziri muri Republika ya Demokrasia ya Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 y'uku kwezi mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Jimmy Shukran
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Balingene umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Nous sommes même ignorants du mandat de l'EAC.
Twebwe ntabwo turamenye iki ingabo za EAC zaje gukora muri Congo cyane cyane mu burasirazuba ubu ngubu perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu byukuri iki ingabo za Kenya Uganda Sudani epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano kwameza atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho ahubwo mu 2023 irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho n'ukubona ukuntu mu 2023 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo birebera
la cohabitation force de l'EAC et les rebelles du M23 RDF
kubga janti karabuka umwe mu bayobozi ba societe civile mu territoire ya Rucuruwe abona ko ntatandukaniro riri hagati ingabo za EAC n'izo umuryango wabibumbye MONUSCO
ico MONUSCO yarakoze nico ngabo za EAC zaraje gukora turi ayo ko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora nibyaye nibyaye kandi ni mu karere ko batuyemo akare ko M23 zivuga ko zavuyemo tacho ndacho tubona ko bakoreye abaturage ako tukaba dushaka yuko igovernment yacu ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na nubu ntacho turareba ico batumariye EAC yashaka yuko yasubiri wabo inkabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita ya M23
kurundi ruhande harabasangiza ingabo zikuye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo aba barimo rudakubona Clément uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu territoire ya Masisi
nibura turabishima ho gatoya kuba aba yase bari hano ko hano hari abarundi uwimpamvu twabishimo gato nuko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rwo abari gato ariko abanayisanzura kuba ko tubanye n'ama yase tubidushimishije cyane kushoko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebellion
nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi rya Amerika ryavuganye na bwana Luanda Batukezanga François wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma kwa mubaje uko wabona iki kibazo Manda ya yasirimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za yasetena mu burasirazuba bwa Congo oya leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za yase ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzuza amahirwe kwebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya yase ya mbere
C'est pourquoi je me dis que peut-être le résultat vraiment est négatif.
Hagataho hani goma kuri wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu yirisubikwa yatangajwe kugeza ubuhaba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri mandi kurikira ya yase. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abayisilamu bo mu Rwanda no mu Burundi bifatanyije n'abandi hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, usoza igisibo cya Ramadan.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadan ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza.
Uyu ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana. Mu Burundi abanyeshuri barenga 171 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri.
Batwibaza ko biterwa n'ubukene. Ubukene barabura ukuntu basomesha abana, bakabura n'icyo bo kwifashisha, na cyane cyane mu gihe cy'ubuhoho. Ubuho biragiye kunyuka kuko ibiciro byabaye birebire gusumba.
Uyu nawe ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya Makamba havugwa cyane icyo kibazo. Muri Sudani impande zishyamiranye zari zatanze amasaha 72 yo guhagarika intambara, ariko abaturage baravuga ko bitubahirijwe. Naho muri Uganda Perezida Yoweri Museveni yashubije mu nteko ishinga amategeko itegeko rihana ababana bahuje igitsina ngo rikorerwe ubugororangingo. N'amakuru y'iwanyu mu ntara ntimujye kure. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mbibutsa ko twumvikana mu Rwanda ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com, naho VOA radio yacu niko twitwa ku mbuga za Twitter, Facebook, YouTube na Instagram.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihere mu Rwanda. Abayisilamu bijije munsi mukuru wa Eid al-Fitr, usoza igisibo cya Ramadan bamazemo ukwezi. Ni umunsi ubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri icyo gihugu, bityo abayobozi b'idini bakaba basabye abayoboke babo kwirinda ikintu cyose cyabakururira amacakubiri n'inzangano. Eric Bagira Ubusa akomeza inkuru.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kimwe n'ahandi ku isi, inkoko yari yo ngoma ku bayisilamu bo mu Rwanda cyangwa batuye umujyi wa Kigali, umuhango wo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan Eid al-Fitr 2023. Ni umuhango wabereye muri Kigali Palais Stadium, yahoze ku izina rya Stade Regional Nyamirambo, aho byagaragaraga ko abayisilamu b'ingeri zose kuva ku basheshe akanguhe kugera ku bato bawitabiriye. Sheikh Salim Muhitimana, mufti w'u Rwanda, yashimye abayisilamu bose uko bitwaye muri iki gisibo cya Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudatererana abarokotse Jenoside.
Abayisilamu, iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana mbese no kwibuka Jenoside kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tubegera ndetse tubana nabo muri ibi bihe bikomeye.
Uretse kuba aba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye, mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye swala eshanu mu kwezi kwa Ramadhan, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhan, none ubu akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11, maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhan. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhan, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Ku bayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhan Eid al-Fitr 2023, babwijwe irya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Kisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo gidufashe kurushaho kwiyegereza Imana, no kugira ngo twumve ko nabantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibura na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimera. Ikintu kinsigiye kinsigiye kugumya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafite nagufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twariyegereza Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
Ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa n'abo mu idini rya Isilamu bakegera abo mu yandi madini b'amikoro make. Ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo, ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu.
Abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa, turagenda twikubi, kuko nta muceri nabona, nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura.
Ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye.
None se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye, ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayidi kimwe n'abandi? Ubu sinakubeshya, si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho, kuko nuko biraba byifashe.
Kuri inshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani, umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 75,000 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 200,000 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi. Mu gusoza iki gisibo kandi, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya Korowani ku nshuro ya 10, ayo akazabera i Kigali mu Rwanda, akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo. Kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa. Ehbayirusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, abanyeshuri barenga 71,000 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri 2022 ushyira 2023. Iki kibazo gishingiye ku bukene mu miryango no kubona bakuru babo bararangije kwiga ariko bakaba barabuze akazi. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe mu bugize intara 18 z'u Burundi bwemeza ko abanyeshuri bo mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindi udasanzwe. Sirdinda Gijimana ajijwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'u Burundi.
Bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku 2,215 bahefye muri igice ca mbere, tugafita abahungu 2,530 bahefye muri igice ca mbere. Urumva duteranije bose hamwe rero abana bahefye muri ino ntara ya Makamba mu gice ca mbere caturonka igiharuro c'4,475. Abo nibo bana bahefye muri igice ca mbere. Abo rero turabona ko ari benshi.
Ubukene mu miryango, kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri nivyo biriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bavavanura n'ivyigwa vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba
koko kuhonuwa angete mwumu na ane ahifte bunye ino makamira akwiri bunye mwumuye mwese nye nera emu tumuye higi chenye ni hahefte kube eriki kubuja kukwe nabuta mara ya nerefa charafamu mhafa shirego nisho chatu ya achahevo hundi na achaba andangika mwumu ndu kubikirikirano wana baraiwa kubishi kwele kandu bide engechi kutu wazeko bitegwa nubukene kubukene barauru kunu basome shabana bakavura ni chobo kuifashisha na chane chane mkine chubu huu hobi la gefunyo kakuko ibichiro vzawai bide bide kusumu
babiri gusa nabonye bagenda bigiye Tanzania batwaye nabandi bana batwaye ndo buzima bacha bahinda bacha bagisa nabandi
abajejwe indero ku gwego rw'intara ya Makamba babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wofasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa ni mu gihe umugambi wahoraho ari kubu usa n'uwahagaze nkuko wajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara ya Makamba uramaze kurangura ku mashuri ariko muri mwaka twatanguye gushika kuri tariki nta shuri nimwe uri kurangurirwa ko umugabo ego twarahawe uwo muhango yuko bizo komine zibiri uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha
ubushikiranganje bujejwe indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe Libwari Bigirimana avugira ubwo bushikiranganje ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari vyotuma badahiba ivyigwa
umwana ashobora guheba kubera bivuye ku ngwara umwana ashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane umwana arashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri ugacusanga ivyo vyose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashuri mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashuri si wo wonyene uwoca uheza burundu ico kibazo kijanye no guheba
nayo kubijanye n'icyifuzo cha leta ko abana bose bo mashuri nshingiro bo fungurirwa ku mashuri si umugambi wo cuja mu ngiro ubuno nyene Libwari Bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero
ikiza uwo mugambi mu mashure yose bizotwara akanya kuko bizotegereza gukogwa buke buke twifadikije uburyo usanga leta ishobora kuronka ntawo cavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashure yose mu gihugu cyose kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni 2,800,000 abo bana nabo bakaba biga muri ca gisata bita ishure shingiro birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi ariko uzogendura kwizwa ku mashure twifatikije uburyo leta izoba ifise
amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka y'imbere Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira ingufu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha
ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri haba amashirahamwe adaharanira inyungu cyanke leta cyanke abene gihugu abadufata mu mugongo twese tukabona yuko icyo ari kibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti
kubitegira bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi Kirundo iri mu buraruko rw'igihugu niharugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023 aharugwa barenga 1,900 intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1,400 nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana
Nshuti mukomeje kuduteka amatwi hani ho dusoreje amakuru twabagezagaho kuri aya manywa mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi imbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Ijya hirya ari kumata. Ni ngiye
nyegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
eh yego rata uru munyarusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwe tu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Ndukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Ya pa 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 pa. Shofe, twigende. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi Mwite guri wakani muka yuzga huna
La Benevolencia Grola
Nigaha dosozele ya makuru tuwa ito wafitie Mulika no kanya doshimila bagi zuruhara abo sengo Ategu gwe yongere awashikire Kuli mikro marikumge na afideni yongabo Mugini mihevdiza tuwa sigaranye ikigani rochu muziki
Making more money Ibyo kurukundo rutakibaho Namahomvu Namahomvu Ngoni gache gache Agasigaye ngoni gache gache Okay Mse Kwemere barura karura Natwa karura tukamire Reka no The energy keeps chasing Nibwo mbona urukundo na energy zarwo Ziva kumana Kuko ng'umuntu Ngisimba nabibasha Reka ta that energy keeps chasing.